amashirahamwe yigenga atari make akorera mu Burundi yagiye hamwe mu runani gise Initiative Momentanée des Organisations de la Société Civile pour lutter contre la COVID-19 rufise intumbero yo gufasha leta kugwanya ikiza c'umugera wa corona. Kubwo barongoye ayo mashirahamwe 9 harimo ayugwaruka n'ayo mu gisata c'amagara y'abantu, igikorwa cabo kirakomeye mu gushikana mu banyagihugu ingingo zo kugwanya ico kiza, kuko bafise abanywanyi hafi mu gihugu hose. Hamza Venaburi kukiye arongoye urwo runani hari mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru i Bujumbura.
Bajya bo muri leta mujya mugwi ndushura gushika hose mu gihugu bihaye indumbero nyamukuru yo gufasha no kwigisha abantu bose ibijyanye no kwikingira kiza COVID-19, gukurikirana no kwigisha abaremesha kiyago bari mu kubitumva no ku makaritse yose igize iki gihugu cacu, kugira ngo turandurane n'imizi iki kiza kigisibije ku isi. Tuzobandanya kandi dukora amakoraniro cyangwa amatangazo yo guhimiriza abanyagihugu bagume bubahiriza y'amategeko yo kugira ikiza corona. Tuzosura kandi tudome ku rutoki ingendo yose tubona yuko yorohereza irandagara ry'umugera wa corona 19. Hanyuma kandi uburyo budukundiye ni ugufata mu mugongo no gukurikirana abamaze kwandura eka n'imiryango y'abamaze kwandura.
Ayo mashirahamwe avuga ko ataragira ko urucanco ruriko ruratangwa mu bindi bihugu rwo kugwanya umugera wa corona rwakigwa mu Burundi. Ijwi ry'Amerika ryabajije aho ikibazo kigeze mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, maze umuvugizi wabwo muganga Jean Bosco Girukwishaka atubwira ko ivyo umushikiranganje w'amagara y'abantu yabwijwe ry'Amerika kunduheze atakirahinduka. Aha muganga Tade Ndikumana atwara ubwo bushikiranganje yari yatangaje ko isekeza ryo kwirinda ari ryo rucanco u Burundi bwashize imbere.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wandura, ahubwo zituma utaremba cane. Twere tuvuga tuti ko tugira Imana bagakira n'iyi miti tuteranya tukabona barakira, tukavura abantu hakiri kare, ntibasinzikara benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutaziyimvega.
Icyo bikoze ayandi mashami yigenga aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi cyane cyane yakorera hanze, iyo yabona ko kwanga urukingo rw'ikiza corona bifite ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abarundi. Janvier Bigirimana asarukira runani turinora page Burundi yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ku izina ry'abagenzi we.
Ingaruka mbi ni yuko abandi banyagihugu b'ibihugu bitandukanye bazosanga baramaze kwikinga ico kiza naho bokigwara kidashobora kubica, muga gishobore kubandanya gisasika inganda mu Burundi kubera urucanco rutazoba rwafashwe mu minsi iza, bikazotuma abarundi badashobora kuja mu bindi bihugu, badashobora kwivuza canke magira izindi ngendo zitandukanye abarundi bari basanzwe bakora, kubera bazoba bava mu gihugu kitigeze gifata ingingo zo gukinga ico kiza cyane batashoboye gufata ugo rucanjo.
Ijwi ry'Amerika ryarondeye ishami SEMABU rihanira inyungu z'abagwayi mu Burundi kugira ngo naryo rigire ico rishikirije. Sylvain Habanabakize avugira SEMABU yizeye ko leta itazobaheba, gusa afite impungenge kubera kuri we ingingo zo kwirinda COVID-19 zitagikurikizwa.
Twe muri SEMABU dushika icyumviro cya leta aho bavuga ko bataragera ko urucanjo goza mu gihugu. Rero kuvuga ko hazofatwa ingingo ho kwiso zuzaja mu bihugu byo hanze azokwerekana ikarata ko yakingiwe icyo kiza cya corona, twe twibaza ko leta ihari kugira ngo niyabona bikwiye na izofata ingingo zibereye kuneza y'abarundi.
Icyo bikoze umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yarakuri inkoni kugishitsi abo babizeye guhabwa urukingo rwa virusi ya corona mu Burundi hari mu kiganiro kwa gatano w'induheze.
Vaccination d'urgence nko bavita bahinga mu by'ubuvuzi leta ntiyanse, ariko leta yarabangiye kuko izo ncanco ntiziragira ku rugero umuntu yozizigira ijana ku ijana ngo azikoreshe narijya, bavuga ko ingaruka mbi zigwa ku gihugu cyazikoresheje. N'ubu tubandanye igisabisho Imana igume idukingiye
mu kare ka Afrika y'ubuseruko Burundi na Tanzania nivyo bihugu bifata minenegwe ikiza c'umugera wa corona gusigiye guca Tanzania caraye cisubiye ko umukuru w'igihugu mushasha Samia Suluhu Hassan yagenye umugwi w'abahinga biga ingene ico kiza co gwanywa muri ico gihugu Perezida Samia Suluhu Hassan yanavuze ko n'izindi ngingo zigiye gufatwa kugira ngo amakungu ntiyinube ico gihugu ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi vyerekana ko abantu barenga 2,800 banduye umugera kuva ku mwaka uheze muri abo abarenga 240 baracagwaye harimo abarenga 50 baremvye bagwariye mu bitaro bitandukanye batandatu nibo batangajwe ko bitavye imana bazizikiza c'umugera wa corona ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi vyerekana ko abagwaye n'abitavye imana barengabo Pierre Clavenyunkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.